Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jude Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Twifuza gusa ko odushikira turi bazima dukomeye, turasaba ko umutekano ucungegwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucana mu no kugwana, tukawuhimbaza twese turi umwe.
Ubu numwe manyagihugu mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bifuza ko umutekano urushirizaho gucungegwa kugira ngo bashobore guhimbaza umunsi mukuru w'ubunane batekaniwe. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Bamwe mu banyagihugu muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura bavuga ko umunsi mukuru w'ubunani ugiye kubasanga mu bukene ntangere. Uruhande rumwe ruvuga ko amashirahamwe bahora bisumamwo yugaye, abandi nabo bagasaba ko umutekano ucungerwa neza kugira ngo bashobore guhimbaza uwo munsi mu vyo bazoba baronse. Mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri commune ya Kanyosha kuturabiraho imyiteguro y'ubunane igeze.
Abanyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa Kavumu ho muri komine Kanyosha, imwe mu makomine ahanamye igisagara cha Bujumbura, bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani.
Zonwa nzoja nzonwa maka mu gitondo.
Hano muri kweza murafisa mu keshereza?
Ntuhabona nawe isare, ntubona ko ari isare ikwije amategeko. Ahari umuziki udasanzwe tuzokisha mu baka mu gitondo.
Ashe nukuri na kintu nakimwisha. Aje na kimwe mbuzi. Ni sawa hasho mu rugo ni sawa, abana barakomeye. Naje ndakomeye, umugabo wanje rakomeye, umuvuka no wose akomeye, nangorane nini. Tuzokisha vrema kweli. Naho mwa muri ko murafungurira muhira, mwa mugize umunsi mukuru mwiza.
Nshimira Imana Eric avuga ko byose babihabwa nuko umutekano uza kuba wifashe.
Twifuza gusa ko odushikira turi bazima dukomeye, turasaba ko umutekano ucungegwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucana mu no kugwana, tukawuhimbaza twese turi umwe.
Nkuko umukuru w'igihugu yasavye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha, abatware bo ku nzego zo hasi bariko baravyubahiriza. Beatrice Fatukobiri arongoye agacimbiri jimbi avuga ivyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ivyo batemerewe.
Ishe batarekuriwe no kuvuza amaradio cyane no kuvuza ingoma. Standeri ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha kamasengero bazokesha. Bakeneye gukeshereza mu ntwero bazokesha. Nabo nyene ntibarekuriwe kuvuza radio ugwa mu rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano. Bakeneye kuruhuka baruhuke. Hari abazoba bakeneye kwiruhukira n'abazo bakeneye kurara bakesha bugatse.
Uyu mudandaza w'ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntizigiye kuzoronka abaguzi afatiye uko yadandaje ku Noweli.
Kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nk'uko byahora nta n'ibihumbi bitanu, tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru. N'abakiriya haza umwe babiri havuga ati none ubu ni umunsi mukuru turiko turahimbaza, ni Noweli, none byagenze gute? Kandi ko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera tabuzi twe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera. Muguri kurabiraba tanga mwicaranye ngaho naho nyene nabuze ku Noweli, sinzi nibonane ko ari ikintu nzohava ndonka.
Kukaba nkako uyu mutama Ernest Ndayisaba avuga ko amazi gihe atakaza afise kuva amashira hamwe impuza makungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata cha politike zitoregwa inyishu
tuvuge nkuko kwanje nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi urabana abazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva taha mu Burundi nibicika twosaba abategetsi uko bakumvikana bakaja hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohotera kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo nibakiboneka urumva ubukene rero uko niko bwatwinjiranye tugasaba abakuru bakuru uko bakumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru ukwira hose
Ndikumana Vianne wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku mana yizeye ko uyu mwaka w'2019 ishobora kuzomuronsamwo akazi
sinosaba umwana w'umuntu oya ni byo kubona ko bavumva kati mana irabe nyine byikora kugira uwo mwaka dutangura nawe tsigire tufashe jamba bintu bigende neza
itofashe nkiki
iragutsira inzira ukaronka akazi utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe ushimye mu bandi nkungenu bayeho neza
naga musaba bategetse
none uzohera ku itariki imwe uvuka tanye suronga utekano kisha rukaguma hamu karindichi imani ko
muri rusangi abanyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara cha Bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko ubujya ari buke bwo guhimbaza mu munsi mukuru kubera ingwara ziraye mu bitegwa mbumbarugo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse mu mpera za kino kiganiro turaza kubaha urubuga kugira ngo namwe mutubwire uko muri ko mwitegurira ubunani ariko imbere yaho tubanze duhe ikaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru mu Rwanda abanze twibutsa makuru yaranze igisata c'impunzi muri uno mwaka buca dusozera
Ni mu ntango z'umwaka w'2018 aho impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zahabwa ikarata ndangampunzi impunzi zavyakiriye neza kuko izo karata zibafasha muri byinshi haba kuguruza amakonti muri banki n'ibindi umushikiranganje ajirwe impunzi umupfasone Jean d'Arc de Bonheur nawe nyene arabishimangira
ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konti kuba yashaka akazi kuba yakorera permis de conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
Iruhande ikarata ndangampunzi barahawe kandi n'impapuro z'inzira passport zituma bajabuka imbibe impunzi ziti ubu tubaye abantu nk'abandi kuko n'imbibe zuguruye kuri twebwe
Nkaje mu buna isaze nuko shaka kuja kurangura Tanzania, Uganda, Kenya, meme na Dubai n'atyo nyine nenda bikeneye yego nkaje ico izomfasha nuko ndashaka kuja kurangura bitangoye
Umushikiranganje Jean d'Arc de Bonheur yarabahaje impanuro zo gukoresha neza izo passport
fasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu mubashe kugeraho
uyu mwaka kandi impunzi ziba mu bisagara zaratoye indongozi nshasha Umurundi Patrice Ntadohoka niwe yatowe ngo arongore iyo komite y'impunzi mu byo Ntadohoka yihutiye gukora iruhande yo kubandanya ikibazo cha passport y'impunzi no gusaba ko hashyize yovuza impunzi ku buntu ingwara zidakira nka cancer, diabete n'izindi ku mpunzi zose Ntadohoka arashima ko vyakozwe
bahora bavura diabete ibizasida mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye mashito batakambiye ni nk'indwara Zai patite na makansere ni waraba imyaka abasha kuzibavura iyindi ngwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria murazi yo kwifata cyane cyane guharuka batwemereye ku muntu ahuye nisanganya mu ibarabara nabo nyine barapfugo
kurundi Rwanda abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza kwibeshaho mu gukora ubuzi butandukanye aha twahera ku bagore basuka imishatsi
ndiko ndasuka ndiko ndamubwira bukre lego ndazigusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazigusuka marasta ndazigusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe ndonka abakiriya.
Hari nabandi bakora dutako tw'udusharizo cyane cyane amahereni y'abakenyezi cyangwa tudede two mu izosi.
Aba mama hari bamwe bamwusanga bakunda twa tudede two mu nda akaza ati urashobora kunkorera ka agaca abona tablo hajya none hagaca gira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda
biko numwe ngo ntashobora kugenda adatwaye kandi kana.
Abandi nabo bagakora udusharizo two gutereka ko ibirahuri n'amasahani ku meza.
Iyi ni supra muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi. Iyo twaronse komandi turashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36.
Hari rero n'abigeme bakora imyuga itamenyerewe nk'uyu mukobwa akiri muto akata akongera akadandaza inyama.
Amahanga arigisha atisha ubwenge. Iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho.
Imigwi ndangakaranga ivuze ingoma igatamba n'imbyino kavukire nayo nyene irahari. Nikunda guteramisha abantu mu birori nka byose by'abarunde mu Rwanda.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu, twumva turi abarundi koko dukumbuye iwacu, ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi twumva turakiyegereje.
Mwikambi impunzi ya mahama inkuru yabanezereye cyane uyu mwaka nuko batanguye guhabwa amafaranga 5,400 ku mpunzi iruhande y'ibindi biribwa bahabwa na HCR. Naho uwo mugambi utarashikira impunzi zose barashima.
Ndafite abana bato bato n'abamesa ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Ku rundi ruhande rw'amagara y'abantu, ikigo c'abapadiri citaho ubugwayi bw'ihahamuka Centre Girubuntu catangarije Ijwi ry'Amerika ko mu matohoza cakoze casanze hari impunzi z'abarundi zirenga 100 zagwaye ihahamuka kubera ibibazo baciyemo imbere yuko bahunga igihugu. Padiri Innocent Ugaragu niwe akirongoye.
Kakubwiye ati ngiye ntabwo nyishobora kuryama, ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga numva za nkoni bangu bitaga. Ati nibyo bigaruka. Hari imwe bari yaravuye kuri trotile iyo baba barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba, noneho bagahunga bakaza. Trauma ya kutabiwabo, trauma ya kutagira familie, trauma ya kutagira akazi, trauma ya kutagira abagenzi. Hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Hakaba na trauma politike kumva ko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo.
Mu makuru yaranze igisata c'impunzi kandi tubibutse ko uyu mwaka ari impunzi z'abarundi zirenga 2,500 nka bose bayiboka umwigemeze biyangenda kumana avuga ko abonekegwa zari zarahungiye ikamanyora muri Kongo ariho zavayo zigahitamo guhungira mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Zari zihejeje guhura n'ingorane y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 30 mu ikambi barimwo. Yamara kubera zanse kwiyandikisha ku buhinga bwa none muri HCR, zahavuye zishima guhunguka ziciye ku mupaka wa Kirundo.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Abatujejwe muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye.
Uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zarateguye umunsi mukuru w'umuganuro. Kubera kera wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso caho umwami yaho umwaka abantu, ikimenyetso c'ubumwe no gusangira ugaruka rwateguye umunsi mukuru rwavuze ko rushaka kugaruka ku muco mu kubaka igihugu cabo.
Abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye, abandi bafite ibyumviro bitandukanye. Dusanga umuganuro nico kintu conyene shasho huza abarundi bose, haba abahutu, haba abatutsi, haba abagore, haba abagabo. Natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe.
Mu kurangiza umwaka neza harateguwe ibiteramo bitandukanye aho abarundi bidagadura biginana bibuka akiwabo.
Ubumwe
bwa bakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpete
gisaha nka kugasima ukari mu gasiguri
ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza
Ayaranze igisata c'impunzi mu Rwanda tuyarangirize ngaha ariko reka tubanze duhe akajyo bamwe mu bari mu ikambi imahama batashe ababo
Nizikimana Joseph abandi mwene byerutse Etienne natasha papa ari Burundi byerutse Etienne ngiye kona mama bari nda Constance na mwene wabo bavukana atunga Imana Mari
ntahije uwitwa Hosikari sibo mana aca ntasha nuwo bita Sylvie nuwo bita ruratukana bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga
Ninda batayeje
Sabimba na Petroni
banyitwa Zira bwa Fabrice batazira bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Buranga Reveriana data wacu na mwene wacu witwa Rusanga na Celeste
ndashaka tasha papa na mama uwo bitwa Nyamuzi Salvatore na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose na bamujomba uko banyumva nitwa Mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe
ndatayeje nta yaga serveri ko aba mu Kirundo nanga abantu ka mu Bugabira nka nitwa byo mugoye
twifuriza bariko baratwumviriza bari mu ntizo mpunzi nyene umwaka mwiza uzobabiri wa mata noboki Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwije ujya America
Pierre Claver n'inkuru arakenoye nuko n'ucuti bakunzi akanikano kanya twari twabemereye ko duhava tubaha kugira ngo mushobore kwifurizanya ubunane bwiza mutubwira aho muherereye ingene muri ko muritegurira uyo munsi ikaze rero hama mutubwire ukubunane muri ko murabwitegurira tukibaza yuko umwaka w'2019 uzobabera umwaka mwiza
How crazy it could be Paper babies talk Take it easy When you would leave I swear I can't breathe Do you really care, baby? Even when I know Oh, myself
Tuafise Eric wa mbele kuli telefone Eric Kadze
Na marakoze
Nye uherere hega ye
Zewendi Kigali
Kigali unane muliko mwana bugite guri agute
Yege tu wanagali sawa na achibazo kutukovu uje tukomeye Rashimi maa nako yishobo ye kutuzorizono mwaka Wabibi na chumini munani watigiye kwinjira mu mwaka wa 2019 turashima imana ko ishobye kutuzoza mota tutagwaye atayibaza byo batirimo tuyitegurira mu mwaka wa 2019 tukaba uje gutangira na tumeze neza tukomeye nta kibazo
imyiteguro urabona yatanguye ngaho mu Rwanda gahe
hano kubera havuye mu munsi mukuru wa Noweli akomeje nyine abitegura umwaka mushasha nabo barakomeje nyine bawitegurira yego nta kibazo
yego nuko rero ugashaka kwifuriza bande uno munsi
yewe ndawifuriza abakuru banje bari mu Burundi harimo na muramwanje yitwa Abubakar Rugo na mushiki wanje yitwa Mani Naila nabo kwa mwe nawe na mama umwe yitwa wa Fureka n'uyundi yitwa wa Kana na mama wabo yitwa Sylvia yabo bose ndabifurije umwaka mushya wa 2019
urakoze cyane gose Eric nawe ngaho mu Rwanda uzogira umwaka mwiza wa 2019
urakoze nawe
It's too much, yeah Can we go slowly? Cause I can't take it
Nijugiye mu Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara uno munsi twashimye kubaha kanya kugira ngo mutubwire uko muri ko muritegurira mu masaha makenya gusa 2019 tukaba turabibonye turafite kandi na Philippe Philippe Kadze
ego ne asanga aya ho turi muri no nkambi tumeze neza twatomoye ngangora nimwe dufite gusa nubukene tubayemo
uhereye mu kambi ya Hegafiri
yewe ndi mu nkambi y'Tanzania inkambi ya Nduta
ubu nanyo muri ko murabwitegura gute ngaho mu kambi ya Nduta Tanzania
ndasha ko twitegura gute nubukene turi mu rega ntacho dufite ngorana aho turi ngorana urazubuzima bw'inkambi ukuntu bumeze ntacyo umuntu ari bwiteguremwo nutwo twapokeye ubusumo turiko turasoza igihe cyo kuza kurora ibintu
yego hama 2018 muri rusange ivyakugendekeye gute
ukuntu bwifashe ngaha aye nta muntu nta yohava ko ngo bwifashe neza kuko ubu uye biko turiko twavugana nobasa n'uburi bw'ikigandaro kuko umubyeyi n'ubutunda aherutse kwitaba Imana
turaguhojeje no kwihangana
niko bimeze twese niyo tumiyonzi yatujamo
ego nuko rero hamaga Firi ugashaka ko ijwi rya Amerika rigufasha kwifuriza ubunane bande uno munsi
asa nagomba gutasha n'ituti n'abagenzi bari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane umudamu ari mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga yitwa n'imana Diane uwo ni muramwanza hakahabaho nukuvuka umugore we hanze nawe nyine ari mu kiduka ahari ho turanyumva hariho mukuru wanze asigaye ari wasigaye mu muryango yitwa sinzi nka yo Bonifasi nawe ari mu kiduka nawe nyine aranyumva ahari ho hakaba habagenze hakaba aho uwo bita niti imbere Bonifasi n'umugenzi twamana kenshi akabaho uwitwa niyo nkuru Jean Claude batazira kitwa nawe nyene n'umugenzi turamana igihe kirekire reka abagenzi bose tubana ababanyi bose twabana mu Burundi mu kiduka nabo nyene ndabatahe
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza
yego yego namwe murakoze
ubwira umunsi mwiza
asa nari nagerageze kwihebura kumengo ntihava mu nyibuka
turagerageza tubibuke aho muherereye urumva ni benshi ariko radusaba ko tubakura ariko turagerageza niyo bitakunda ko turahamagara muri kino kiganiro wanyu mu ntara reka tubabwire ko mu biganiro byacu biri imbere tuza kubaha akanya kugira ngo mubandanye mutubwire uko muri ko muritegurira ubunani urakoze cyane rwose
ngombe murasize karamundo ndereye urya muntu nawe ndabeko twavugana kwari byinshi nagomba kumubwira
urakoze cyane tukavuga ko ari wadusabye ko tugira inshuti yawe tuguhuza ariko ntivyakunze mbwabo tuzogerageza urakoze cyane Firi ubwira umunsi mwiza
aho namwe murakoze
twese kandi ni Leonce ku murongo wa telefone Leonce Kadze
aho cyane basuhuje cyane rwose
ni impore ndumva aho watangiye kwitegurira ubunani
ndumva n'isinyo z'umwihariko cyane kumva tugiye kuvugira ku izu rya Amerika urumva icyago cyarabaye mu gihugu cy'u Burundi tubayeho tukayumva bivanye n'uko tutazi impamvu ariko ngiye gusuhuza noneho kwifuriza umwaka mwiza abakozi bo ku izi rya Amerika bose mbereye ku isoma Kamirindi aracyariho
nyine
ndamusuhuje cyane rwose by'umwihariko yarambaye hafi muri 2016 yakomeje amvugisha mba hafi mu bihe narimo bitameze neza ndamuhamagare hariho indirimbo yigeze kunyoherereza yitwa ngo Inuma yayandiwe na Kizito Mihigo nayibona azayinyoherereza kandi pe
urakoze
nomero yanje agifita nomero yanje
reka duce tukagushiramo ako karirimbo Inuma ka Kizito udusabye
ego zabukoze noneho leka nitubirije mwaka ninza Inshuti zanjye zose bamwe bari mu gihugu cy'u Rwanda abandi bari mu mpande zitandukanye ndabifurije umwaka mwiza bawurangiza amahoro uretse Imana ibarinde
urakoze cyane rwose rero ubwira umunsi mwiza
nuko ndabashimiye cyane kuko inshuti za Amerika bose cyane
urakoze cyane rwose reka rero aka karirimbo inuma ka Kizito kari gasabwe na Leonce kabaryohere inshuti bakunzi tukibaza ko aho muri komura sozera umwaka neza wa 2018 ijuge ya meka Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara
muri mudutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wanu
Tose kandi na Emmanuel kuyundi murongo wa telefoni na wanyuma twakiriye muri kino kiganiro Emmanuel Kaze.
Murakoze kufata.
Gurakomega Emmanuel.
Gusa turabishimira cyane ino radio yanyu. Noel yagiye neza cyane. Reka nifurize abantu umwaka mushya muhire.
Utubwira ninge no kuri utsimba.
Ababyeyi banje bose babyaye. Hamwe n'abasaza bose batuye mu Rwanda. Gusa rya Amerika turarikunda cyane.
Urakoze cyane kandi muzobandanye mudukunda muri 2019.
Murakoze tuzaguma tubakunda cyane.
Urakoze cyane. Akano kuri Emmanuel duce dusozera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze mwari kumwe natwe na Diane na Hazi twari kumwe kuri micro yakoze Fatima Limasi Kalala na Ejoni Mukankusi badufashije gutunganya kino kiganiro imbere ko duhana gahindukira ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tubifurize kubandanya mururanirwa ni kiganiro cyanyuma iwanyu mu ntara tubashikirije muri 2018 twibaza ko twabashitse kunyota tukaba tutabashitse kunyota naho muradutunga mutuburane ariko mutwandikira ico mwifu za COVID na 19 twohindura mu kiganiro iwanyu mu ntara muko twandikira biroroshe mwandika radio yacu @gmail.com ubutumwa rero duca tuburonka gucyo muri 2019 tukazobandanya tubashikiriza ibiganiro bibashika ku mutima murakoze nshuti bakunzi muryohegwe hama tunabifurize umwaka mwiza wa 2019 marakoze kubana natwe mu 2018
namalinga mapya kila moja nampa wananitamisifa oh paswa kichwa.
nina mandinga mapya kila moja nampa wananita misifa oh paswa kichwa oh I don't do like that. Kiss me like what the hell? What the hell?
Yep. You know me, girl. I go by the name Ali Kiba.
Unstoppable.
What the? Bam, bam, bam. Laya, laya, bamba. Despacito.